Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti zacu mwaramutse neza, muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ikaze kuri radiyo yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ejo ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu, umugabane wa Afurika wizihije imyaka 60 ishize hashinzwe umuryango w'ubumwe bwa Afurika OUA.
Uko kwipfuza kuja hamwe kw'ibihugu vya Afrika kwagiye kurashoboka mu burere bumwe bumwe, aho habyutse ayandi mashira hamwe ahuza ivyo bihugu.
Uyu ni Professor Guillaume Ndayikengurutse, yigisha ibijyanye na politiki n'ububanyi n'amahanga muri kaminuza y'u Burundi.
Abanyafurika nibatishyira hamwe ngo bubake Leta Zunze Ubumwe za Afurika, nta na rimwe bashobora kuzatera imbere.
Uyu we ni Professor Paul Kananura, akaba impuguke muri politiki mpuzamahanga n'umutekano, aba mu Bufaransa. Ukraine yasabye ibihugu bya Afurika kuyishyigikira mu ntambara yashowemo n'Uburusiya. Mu Rwanda abantu bakomeje kwinubira ibura ry'ibinyabiziga bitwara abagenzi hirya no hino mu gihugu. Leta irabizeza ko izaba yaboneye umuti icyo kibazo mu mezi ane ari imbere. Izo ni ingingo z'ingenzi. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine akomeje urugendo agirira ku mugabane wa Afurika. Ejo kuwa kane yabonanye na mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta. Mbere y'uko ajya i Kigali mu Rwanda, yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru ku cyicaro cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ya Addis Ababa muri Ethiopia, asaba ibihugu bya Afurika gushyigikira Ukraine mu ntambara irimwo n'Uburusiya no kuvuga aho bihagaze ku bushotoranyi yakorewe n'Uburusiya. Ibindi byavugiwe muri icyo kiganiro tubibaza mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Muri ico kiganiro Dimitri Kuleba yavuze ko Ukraine ibabara igihe cyose ibihugu vya Afrika vyanse gutora vyerekana aho bihagaze muri iyo ntambara. Kuleba yasiguye ko igihe cyose igihugu canse kwerekana uruhande kiriko kiba canse gushigikira ukwikukira no kwigenga kwa Ukraine. Kubwa Kuleba, kuterekana aho ibihugu bitandukanye bihagaze biza bisongera isibe no gutora umuti. Gushigikira Ukraine navyo bigasa nko kubahiriza amategeko mpuzamakungu atandukanye n'ayagenga ONU nk'uko umutegetsi abandanya bivuga. Igenekerezo rya 22 ukwezi kwa kabiri umwaka wa rurumanye umunsi ku yundi Uburusiya butanguye kugaba ibitero muri Ukraine. Kuri iryo genekerezo mu nama nkuru ya ONU, ibihugu 22 kuri 54 bigize umuryango w'ubumwe bwa Afurika vyananse gutora, ibindi vyirinda kugira ico bivuze ku ngingo yasaba ko Uburusiya buvana ingabo zabwo muri Ukraine. Dimitri Kuleba ajeje imigenderanire ya Ukraine n'ayandi makungu agendeye umugabane wa Afrika inshuro zibiri mu kiringo kiri munsi y'umwaka. Yabwiye abamenyeshamakuru ko izi ngendo ziwe zerekana ishaka rya Ukraine ryo kubaka ubucuti bushasha kandi bukomeye na Afrika.
Ejo ku itariki 25 ukwezi kwa gatanu hibutswe imyaka 75 ishize hashyizweho urwego rushinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi muri ONU. Fidel Niyongabo abahiye inkuru.
Mu kiringo c'imyaka 75 irangiye ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryararungitse inteko zijeje gucungera umutekano zirenga imiliyoni 2 gufasha ibihugu bitandukanye vyo ku isi kuva mu ntambara. Izo nteko zaragize akamaro kaboneka mu bihugu nka Liberia na Cambodge, yamara zarananiwe mu bikorwa vyazo mu bihugu vya Yugoslavia n'u Rwanda. Muri iki gihe izo nteko zihanganye n'ibibazo bishasha mu bice ziriko zikoreramwo, harimwo intambara zitera zikomera kurushiriza n'amakungu yiciyemo ibice mu bituma zidashika ku migambi yazo. Mu gihishira hamwe ONU kuri uyu wa kane rihimbaza imyaka 75 irangiye inteko zijeje gucungera umutekano zayo zishizweho, hategekanijwe ibikorwa byo kwibuka inteko zayo zirenga 442 zapfuye kuva mu mwaka w'1948. Ni igihugwego rwa ONU rurejwe amahoro n'umutekano ku isi rwafata ingingo yo kurungika indorerezi z'igisirikare mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi gukwirikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya Israel n'Abarabu. Mu butumwa umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yavuze ko inteko zijeje gucungera umutekano zerekana kwiyemeza gukomeye kwa ONU ku vyerekeye gutuma amakungu arangwa n'amahoro kurushiriza. Ibikorwa byo gucungera umutekano by'ishyirahamwe ONU vyaragutse kurushiriza. Muri iki gihe inteko zigera ku 87 zikorera mu bice 12 birimwe intambara muri Afrika, Aziya, Uburaya no mu buseruko bwo hagati bw'isi.
Abimukira binjiye ku butaka bw'Ubwongereza mu mwaka wa 2022 bagera ku 666 iyo mibare irongera igitutu kuri guverinoma yijeje kugabanya umubare w'abakozi b'abanyamahanga. Ibindi kuri inkuru na Diane Ninahazwe.
Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak agaruka kuri ivyo biharuro yavuze ko biri hejuru cane kubimukira binjiye mu Bwongereza biciye mu mategeko agira ati ndipfuza kugira ico nkoze kugira bigabanuke. Mu ndwi iheze leta yo mu Bwongereza yatangaje ingingo zigabanya ibitigiri vy'abanyeshure mpuzamakungu bemererwa kuzana muri ico gihugu imiryango yabo. Umushikiranganji wa mbere Sunak agasigura ko izo ngingo ziri mu zizotuma ibiharuro vy'abimukira bigabanuka. Ikibazo cy'abimukira camye ari nkora mutima muri politike y'Ubwongereza kuva kera, kiri no mu bibazo vya mbere vyatumye mu mwaka w'2016 hatunganywa kamara mpaka yari igamije kuva mu muryango umwe bwa Buraya. Jay Lindop, umukuru w'ikigo kijeje vy'abimukira mpuzamakungu mu Bwongereza, akabasigura ko igabanuka gikiza ca COVID-19 n'intambara y'Uburusiya na Ukraine biri mu vyatumye ibiharuro vy'abimukira mu Bwongereza vyongera. Imwe mu mikenyuro Ubwongereza bwari bwarafashe yari yo kurungika mu Rwanda abimukira binjira ku butaka bwabwo biciye mu nzira zinyuranye n'amategeko. Uwo mugambi yamara nturakunda kuko akomeje kubangamirwa n'amategeko hamwe n'abawitwariye.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Mukanya na makuru y'ibiyaga bigari bya Afrika. Mu Burundi, abagize umurwi ushinzwe ukuri no kunywanisha Abarundi Sever kwa gatatu wagendereye abanyamakamba bavuze akabari ku mutima cyane cyane amasambu n'ibindi banyazwe batari basubizwa. Inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi muragezwa na Thierry V Ndayishimiye.
Kano gasanga nkwa bikunyaze uracamubona mwa gufata itongo ukabonaho yimutsava gabo naho gasanga igiwawe aracari rimo niji wararirangura n'imigambi
nangura kwibaza kinone ahanaye kiwacu koko nende kuza mu Burundi n'umuvuke w'u Burundi aya ni amahoro nangura kwicu none cyewe ndotabarirwa hehe.
Bundi bamwe mubashikirije ibibazo n'intererano mu nama umugwi ujeje wo gutohoza ukuri no kurekuriranira wagirishije abanyamakamba kuri wa 25 Rusama. Mu gihe abagize uwo mugwi bari biteze ko bahakura ibyiyumviro kubwicanye bwabaye mu ntara ya Makamba kuva muri 72, benshi babasabye kubandanya isemo umugwi warujejwe ibibazo by'amatongo n'ayandi matungo utatogeje. Kwizera Diodone n'umunyevugizo
mwa gufata itongo ukabonaho yimutsava gushika inosanga wa muntu aje kuvuga ati twaravuye Tanzania imani natuzana turashika hano umaze gushika ha mu gihugu ukaguma ubirabisha amaso.
Mawone yo Marte na wafise sebukwe igatwe uwo sebukwe asaba itongo ririmwo mushiki wahoze arongoye u Burundi Jean Baptiste Bagaza.
Kimugabo baranyumoye ubujewe ndi gatwe mugabe itongo giwanje riri ibururi duhana imbibi acise mvuga rero byarigeze kuduga tugeza naba telefona umugore w'umushiki Bagaza menga ari mu Buganda biragaragara neza ko cyo ngasaba yuko menga umujyango uri no borisubiye. Kimugabo mu nyuma sinzi icyo bavuganye ati kaje gakutijyambwa azoza ngaha kondiri cyo tongorira aho mekwambiye kuri bamwe mushikiwe nawe nyewe mutamakazi
naho inkuye Esterine ayiruka guhunguka ati ibisebe bizokira turose amatongo yacu
none natwebwe bavuye mu kindi gihugu twemeye gutaha iwacu ntituramenya ko turabarundi mukabo igihe natwebwe ibyacu bo dushira mu ngi ko cyatunezerwa mu bandi nino biguma dufise bigahera.
Nizigama Salomo wo mu mabanda na wati nubwo twahungutse turacari n'intuntu
kuko turi ngaza turabyitegereza tubiraba tutabihambya bidutera intuntu kandi rwarashitse mu gihugu.
Iruhande y'ibibazo by'amatongo abanyamakamba baraterereye kugira ngo ibyabaye muri kahise ku Burundi bimenyekane. Kwerekanire resi y'ibipanga, ibinogo, impuzu, ubuhanga n'ibindi byatowe ahahambwe abantu mu Kivunga byatumye bamwe bagira ibigumbagumba no kurira bararira igihe bafata ijambo. Ntiranyibagira Maria w'Ikabonga Inyanzarake afise imyaka 50
yomba n'abatawa
Umufasoni yagiriza umugwi warujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB kwa murenganije ufatiye ku gihagararo n'amashure uwo bafitongo yari afise.
Kumva ico gihe umugwi CNTB wagiritse ibinyoma nitwegeze kubona kumuhira twarandika amasezerano nico yazi.
Umufasoni nawe avuka ikarusi mwaka w'igumbi kimwe na 1993 yahungiye Nyanzarake kuko yisanze ku rutonde rw'abicwa rwari mu nzu kwa Mustaneri.
Tufite Mustaneri yavuka muri komine Bwenyuzi gahungu ja Severi mu nzu iwe rige kwa Mustaneri Mutumba afite urupapuro ruriko amazina y'abantu bazokwishwa. Ya rero abantu bamwe bamwe je ndi Mutumba ko nari nabo ifite na gatatu ariko tugatufite ikomere twagiye turabona ariko kuko abantu benshi barapfuye bazira ubusa.
Naho igombeye Noa nawe yashinze intahe avuga kuri bimwe mu byabaye mu 1997 ibyanda mu ntara ya Bururi.
Umusanira atwara komine Dani yarasubiye aragira ibintu nk'ibyabaye nyuma kabiri aratwara abantu abakuye muhira hari n'abarimu bavukana babiri uwitwa Gaspard n'uwitwa Domitien bari abari mu bigisha primaire n'umukuru Mutumba n'abandi bantu bameze nk'abagize abatwara kuri komine mu 1997 abo bantu baciye bazimangana ntibahagaze.
N'umwe mu bakomiseri b'umugwi ujeje wo gutohoza ukuri n'ukurekuriranira nawe yarashinze intahe ku kugene ubwicanyi bwategurwa mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1972.
Mu Rwanda abantu bakomeje kwinubira ibura ry'ibinyabiziga bitwara abagenzi hirya no hino mu gihugu. Leta irizeza ko mu mezi ane ari imbere izaba yatangiye kuvugutira umuti icyo kibazo. Eric Bagirubusa abahinkuru.
Amezi ane n'igice arihiritse igihe ntarengwa cy'amezi atatu Leta y'u Rwanda yari yarihaye cyo kuba yakuye mu nzira ikibazo cyo gutwara abantu n'ibintu kikiri agateranzamba. Kugeza n'amagingo ya biroroshye kugana ahahurira abatega ibinyabiziga bajya muri gahunda zitandukanye ugasanga batonze imirongo miremire bavuga ko birushaho kubadindiza mu iterambere.
Twageze hano saa 10:00 kugeza n'izi saa kuba tutabona imodoka urumva ni ikibazo.
Ikibazo tugira ni iyi mirongo turava ku kazi dushaka kugira ngo turamire ingo zacu. Ni imirongo imeze gutya tukagera mu ngo saa 4-5 urumva ko ibyo bintu rero bitubangamiye.
Iyi mirongo ikunze kugaragara cyane mu mujyi wa Kigali no hanze yawo mu masaha ya mu gitondo na nimugoroba abantu batandukanye bajya cyangwa bava mu kazi. Mu ntangiriro z'uyu mwaka hari mu kwezi kwa mbere Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakiraga indahiro za Perezida wa Sena Bwana Francisco Xavier Kalinda yari yatanze umurongo w'umuti kuri iki kibazo.
Kugira ngo abantu bashobore gukora imirimo yawe uburyo bwa buri munsi baragenda. Numvise ko hari ikibazo cya transport abaturage ko bagenda amabisi cyangwa iki ku buryo buboroheye barambwira ko birimo ikibazo. Ibyo nibyo numva hanze mu baturage babishinzwe ntawe urakingezaho. Wenda murabizi cyangwa ntimubizi muva aha mujya gukurikirana kugira ngo mumenye ikibazo uko giteye.
Mu kiganiro twagiranye na Bwana Ernest Nsabimana Minisitiri w'ibikorwa remezo yatubwiye ko Leta yatanze gahunda mu nganda zo hanze yo gukora za bisi nini zizajya zitwara abagenzi. Bwana Nsabimana avuga ko zose hamwe zizaba zisagaho gato 300 ariko hazabanza kuboneka izisaga 100.
Hari ingamba nyinshi cyane cyane ingamba zihutirwa zirimo zafashwe ndetse zigeze kure mu byo twakwita gukemura ikibazo mu buryo bwihuse akaba no gukemura ikibazo mu buryo bwagutse. So mu buryo bwihuse rero hari basi zigiye kugurwa ndetse step ya mbere isa nkaho yarangiye. Mu by'ukuri muri rusange hose hazagurwa basi 350 ariko ku ikubitiro hakazabanza kuza basi 150. Izo basi rero yaba ari uruganda ruzikora yaba uburyo bwo kwishyura nabyo bigeze kure ku buryo twizera yuko mu mezi makeya urumva hazamo gukora basi. Ntago ari ikintu ugenda ngo uhite uterura, niba ushaka bisi 100 nawe utanga komande zikaba zakorwa.
Leta iravuga ko byibura bizafata amezi ane ari imbere izo bisi zikabona kugera ku butaka bw'u Rwanda. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta iheruka igaragaza ko mu modoka zakoraga hagabanutsemo imyanya 300 abagenzi bagombye kuba bicaramo. Minisitiri w'ibikorwa remezo yadusobanuriye ko kuva mu mwaka w'2018 bisi zitwara abagenzi zatangiye kugabanuka kubw'ubushobozi bw'abatwara abantu n'ibintu. ikibazo cyaje gukomera ku mwaduko w'icyorezo cya COVID-19 aho bakoraga mu rugo rwego ubushobozi bwakendereye kugeza ubu cyane mu mujyi wa Kigali buri muhanda ufite sosiyete itwara abagenzi igomba gukoreramo kandi ibirenga ikabihanirwa hari sosiyete ya Royal Express ikora Kicukiro n'ahandi KBS Express ikora Remera Kabuga n'ahandi na RFTC ikorera za Kimironko Gatsata n'ahandi zose zihurira muri Nyabugogo ari naho zihagurukira ibi byo guha abashoramari imihanda byatangiye muri za 2013 kuri bwana Frank Habineza depute mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda icyarimwe n'umukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho asanga icyo yise imikorere yo kwiharira isoko mu gutwara abantu n'ibintu biri mu byazambije uru rwego
imihanda yo mu mujyi wa Kigali yahawe amasosiyete amwe namwe uvuga ngo niba ari kufanya bwo guza Kimironko harabemerewe kuhakorera gusa niba ari kuva Nyabugogo ujya ku Muhima cyangwa kuva ku Muhima ujya Nyamirambo cyangwa kwa Muhima ujya Nyamirambo ujya Kabeza gutyo ni ukuvuga ngo ubwo iyo bahaye imodoka imwe igomba kuhatwara iyo sosiyete imodoka zayo zishize nta zindi zihari abantu bagomba kuma ku murongo so mu bintu twasabaga ni uko ibintu bya monopole muri transport babikuraho bakareka n'abandi bafite amamodoka cyangwa izindi sosiyete zikaba zajya muri uwo mihanda bakareba n'ukuntu bakongeza amamodoka abayikora ku giti cyabo bakemererwa kuzana amamodoka nabo bakajya muri iyo mihanda nabo bagakora aho kugira ngo ufate sosiyete imwe runaka rukumbi uyu muhanda kandi afite imodoka zishobora kuba zahaza uwo muhanda
Radio Ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona abakora mu mirimo yo gutwara abagenzi ngo batubwire imbogamizi bahuye nazo zatumye batabasha guhaza abagenzi gusa iyo utambutse hirya no hino nka Nyanza muri Kicukiro ndetse no ku Murindi wa Kanombe uhabona za bisi zamwe mu masosiyete atwara abagenzi mu mujyi wa Kigali bigaragara ko zitagikora abakenera gutega ibinyabiziga nabo ntibabura gukomeza bagaragaza ko hagombye kugira igikorwa
ikintu mbona leta yakora uretse kuba wenda yagira ubundi buryo iganiramo n'abashoramari bakabasha kuvugurura ikintu kijyanye na transport ko kugeza ubu biragaragara ko muri transport abantu batakaza umwanya munini cyane mu gihe cyo gutega imodoka
bifuza ko bashyira amataxi menshi mu muhanda bigahinduka umuntu ntaje yirirwa arara muri gare
ubutegetsi busobanura ko muri bisi buteganya kuzana mu mugambi wo gukemura ikibazo hazabanza kwinjira izikoresha amazutu ariko nyuma hakazinjira izikoresha amashanyarazi mu mugambi urambye wo kubungabunga ibidukikije ehabagira ubusajwi rya Amerika I Kigali
tugarutse ku itariki ya 25 ukwezi kwa gatanu umugabane wa Afrika wijije imyaka 60 ishize ashinzwe umuryango w'umwe bwa Afrika oyuwa nibyo tubaza abizi bigirimana
kuri itariki ya 25 z'uku kwezi kwa gatanu umugabane wa Afrika urahimbaza imyaka 60 iheze hashinzwe ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika oyuwa mu nyuma ryagiye kwitwa Afrika yunze ubumwe guhimbaza uwo munsi na karyo gahambaye ko kwerekana ubumwe iterambere hamwe n'urugamba umugabane wa Afrika urimo go guharanira ubwigenge no kwikukira muri Afrika nkuko ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika ribivuga ngibi byo dukwiye kumenya uko uwo munsi witiriwe Afrika watanguye mu kwezi kwa gatanu 1963 abakuru b'ibihugu 32 bya Afrika barahuriye i Addis Abeba muri Ethiopia basinye urwandiko rushyiraho ishyirahamwe rya mbere ku mugabane wa Afrika baryita oyuwa hari nyuma yo kuronka intahe zo kwikukira utwiguru twa oyuwa kwari uguharanira kwikukira muri politike no gushyigikira imihari itandukanye ariko iraharanira gukuraho intwaro ukajyanisha imiryango ya apartheid muri Afrika y'Efu mu myaka y'1990 ku itariki 9 ukwezi kw'icyenda nyine 1999 abakuru b'ibihugu bya Afrika bihurikiye muri Oyuwa baremeje ico bise urwandiko rwa Sirte mu nama yabahurije muri ico gisagara nyine cya Sirte ni muri Libya basabye ko iryo shyirahamwe ryo vugururwa rikaba rishasha kandi rigaharanira umugabane wose wa Afrika baryita Afrika yunze ubumwe ryaciye ritanguzwa ku mugaragaro mu kwezi kw'indwi 2002 i Durban muri Afrika y'Efu kuri itariki ya 25 ku kwezi kwa gatanu 2023 haribukwa imyaka 60 uwo munsi witiriwe Afrika uhimbazwa urahimbazwa ku kivugo kigira giti Afrika yacu kazoza kacu ijambo nyamukuru rishimikirwa ko nico bise kunyarutsa ishigwa mu ngiro ry'umugambi wo guhanahana ibidandazwa n'ukorohereza abantu kugenderanira kuri uwo mugabane wa Afrika ata mipaka canke imbibe nk'uko ubumwe bwa Afrika bubivuga umunsi witiriwe Afrika uhimbazwa n'ibihugu bitari bike ariko wagizwe umunsi w'akaruhuko kandi uhimbazwa bimwe yumboneka muri Afrika y'Efo Nigeria, Kenya, Ghana, Ethiopia, Zimbabwe, Senegal hamwe na Tanzania.
Tukiri kuri isabukuru impuguke n'abakurikiranira hafi imikorere y'umuryango w'umwe bwa Afrika bavuga ko ibibazo ari byinshi kurusha ibyakwishimirwa. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye na Professor Paul Kananura impuguke muri politiki mpuzamahanga n'umutekano atangira avuga ibyagezweho nyuma y'imyaka 60 kuva uwo muryango ushinzwe.
Ibyagezweho ni bibiri, ni ugukura ibihugu bya Afrika mu bukoloni kugera ubu ngubu byose byavuyemo. Icya kabiri byari ugukuraho ingoma mbi ya apartheid yo muri Afrika y'Epfo, iyo nayo yatandukanyaga abazungu n'abirabura ikagira abirabura bacakara, nayo yavuyeho. Ariko ibyo kubumbatira ubumwe bwa Afrika no kugira ngo Afrika ibe igihugu kimwe ntabwo babashije kubigeraho, cyane cyane ko nibyo by'uko batazasubiramo imipaka nabyo ntabwo byabashijwe kugerwaho neza 100%, kubera ko muzi ko Sudani yacitsemo ibihugu bibiri. Ikindi ni uko muri uko kutagira igihugu kimwe cya Afrika byatumye ukwigenga muri politike n'ubukungu nabyo bitagerwaho. Ubu ngubu hakaba hari ibibazo by'umutekano muri Afrika yose badafitiye umuti, bagomba kwitabaza ibihugu byo hanze kubafasha.
Duhere kuri ubwo bwigenge bw'ubukungu, niki kibuza Afrika kugera ku bwigenge nyakuri mu bukungu?
Afrika Imana yayihaye byose kugira ngo ibe yakira, byaba amabuye y'agaciro, byaba peteroli, byaba ubutaka bwiza bwira mu by'ubuhinzi n'ubworozi, byaba yewe n'ibimera hose, amashyamba, byose Afrika irabifite. Ariko ifite ubuyobozi bubi n'abayobozi babi, abenshi bibisahiranda badatuma itera imbere, badasangira ubwo bukungu n'abaturage, ahubwo bakorera bampatsa ibihugu akaba ari nayo batundira amafaranga nk'isi harusahuze.
Iyi sabukuru ibaye mu gihe havugwa intambara kuva mu burasirazuba bwa Afurika kugera mu burengero bwayo. None iki kibazo cy'umutekano cyo kibuzwa n'iki kugira ngo gishobore kubonerwa umuti?
Umutekano wifashe nabi muri Afrika yose, ndetse harimo na kajagari cyane cyane ubu ngubu gaterwa n'intambara zidafite impamvu ndetse n'iterabwoba. Iyo urebye ikarita ya Afrika ubona iriya miryango y'iterabwoba yarabigabanijemo ibice binde, cyane cyane nka leta z'iterabwoba muri Libya no muri Nigeria na Cameroon basa n'abakatamo Afrika ibice bibiri, bagahana abarwanyi muri ibyo bice barimo, uva muri Nigeria ukajya muri Libya. Ikindi gice kindi ni hariyo kuva muri Sahel ugera muri Somalia, buriya nabo bahana abarwanyi aho ngaho, naho twakita nk'ahantu hadafite ibihugu bihakontorora, kuva muri Mauritania ukagera muri Somalia. Ibyo rero urumva ko bigabanyamo Afrika ibice bine. Noneho wongeraho n'imirwi ihariya muri Cape Delgado no muri Sinai, urumva ko Afrika yose isa ntiyashwanyutse, ntiriho mu rwego rw'umutekano. Hiyongeraho rero imirwano hagati ya moko, ubu ngubu hari muri Sudani y'Amajyaruguru na Sudani y'Amajyepfo, Ethiopia babirimo, Somalia bo babimazemo imyaka 30, ukaza hariya mu karere k'ibiyaga byo hagati, ibiri kubera muri Congo no muri za Centrafrica. Ibyo byose ni utujagari, wongeraho na n'intuze n'abasirikari bakuraho leta zatowe, wongeraho yuko abayobozi bagenda bagafata itegeko nshinga wa mugani w'Abarundi bakarigandagura. Ibyo byose ni ibintu bitera umutekano muke, bitera akajagari muri Afurika, noneho kagatuma na bwa bwigenge bwa politiki bwinjirirwamo n'abanyamahanga baza kubabwira ibyo bakora na Loni. Akiyongera uko bwa bwigenge bw'ubukungu budashobora kugerwaho kuko umutungo wanyu waba ujyanira ubusa. Abanyafurika nibatishyira hamwe ngo bubake Leta Zunze Ubumwe za Afurika, nta na rimwe bashobora kuzatera imbere.
Professeur Paul Kananura impuguke muri politiki n'umutekano mpuzamahanga, ndagushimye cyane kubw'aka kanyu haye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Iyi nkuru turacyayikomeza. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo nawe yabiganiriyeho na Professeur Guillaume Ndayikengurutse, yigisha ibijyanye na politiki n'ububanyi n'amahanga kuri Kaminuza y'u Burundi.
Biragoye kuvuga aho tugeze inyuma y'imyaka 60, kuko ubumwe bwa Afurika bakibushyiraho bwari bufise ahanini intumbero zibiri nyamukuru: kubaka Afurika itekanye mu bijyanye n'amahoro n'umutekano, hanyuma no kubaka Afurika iteye imbere. Uno munsi rero tugiye kuraba ukaraba hirya no hino muri Afurika ibibazo bihari mu bijyanye n'amahoro n'umutekano, ukaraba ikibazo cy'ubukene muri ibihugu bya Afurika, ucubona by'ukuri yuko ihangiro abo bantu bari barihaye bigoye kuvuga ko twarishitseko. Ntitwarishitseko, gusa ikiremesha nuko ubwo bumwe bwa Afurika bugihari. Ikiremesha nuko n'ubu abarongoye ibihugu bya Afurika babicishije muri ubwo bumwe bwa Afurika babandanya bafise iryo hangiro ryo kubaka Afurika itekanye, Afurika iteye imbere. Mugabo kugeza kuri ino saha ugiye kuraba ingene muri Afurika byifashe, ubumwe bwa Afurika bukiri kure mu bijyanye no gushyikira ihangiro bwari bwarihaye bugishyirwaho.
Nikihe mwitegereje muvuga muti muri iyo myaka 60 hari byashoboye gushikwa ko ari ntambwe zashoboye gushika ko mwariko muravuga ko impinga ikiri ndende? Mwo bitanga nk'akarorero
ahanini nuko uko kwipfuza kuja hamwe kw'ibihugu bya Afurika kwagiye kurashoboka mu burere bumwe bumwe, aho habyutse ayandi mashyirahamwe ahuza ibyo bihugu. Turabona hariho ishyirahamwe rihuza ibihugu bya Afurika y'uburengero, ishyirahamwe rihuza ibihugu bya Afurika y'ubuseruko, ishyirahamwe rihuza ibihugu bya Afurika y'ubumanuko. Ayo mashyirahamwe ukabona ko akomeye, yuko ayo mashyirahamwe agerageza gushyiraho imigambi y'iterambere mbere mu bijyanye no guhanahana ibidandazwa, mu bijyanye no kubaka imihora y'imigenderanire ishobora kubihuza, warashaka no mu bijyanye amahoro n'umutekano. Twaragiye turabona bishika nko mu bihugu bya Afurika y'uburengero, ukabona yuko ayo mashyirahamwe agize icyakoze akagerageza gutekanya ibihugu. Twarabibonye muri Liberia n'ahandi. Urumva nogira nti iryo hangiro umwe bwa Afurika bwarihaye byarashoboye gutunganira mu yandi mashyirahamwe ari muri Afurika ahuza ibihugu bike bike. Ni ukuvuga uwo mugambi wo kuja hamwe nta wovuga ngo nta kintu na kimwe washitseko.
Hanyuma mu kurangiza, nagomba ndababaze icivugo ni Afurika yacu kazoza kacu. Niki mubona cokorwa muri demo ariko muravuga kugira ngo ibitashowe kurangurwa bishobore kuja mu buryo? Nikihe mubona Afurika yokora kugira ngo ive muri ivyo bibazo mwariko muravuga itashoboye gushikwako bishikweko?
Ikintu ca mbere gikenewe nuko ibihugu vya Afurika vyitunganya hagati mu gihugu, vyitunganya mu bijanye n'intwari bereye, mu bijanye n'imigambi y'iterambere, bigashobora kugira inguvu muri ico. Gucyo rero ibihugu vya Afurika nivyamara kwitunganya indani muri ibyo bihugu, birashobora kuzovuga ati reka imigambi y'amahoro n'umutekano tugerageze kuyikwiza ku mugabane wose wa Afurika, kuko nta utanga icyo adafise. Amahoro udafise, umutekano udafise, ntushobora kuvuga ngo ugire ukwize muri Afurika yose. Ibyo bihugu rero ahanini birakwiye gufatira kuri icyo kintu kijyanye no gutsimbataza intwari ibereye muri ibyo bihugu, intwari ibereye na demokarasi muri ibyo bihugu, kugira dushobore kugira icyo tubonye Afurika ishoboye gukora ku rwego rwa Afurika. Urumva ingorane, nshatse kuvuga ati ingorane nyamukuru ziracyari hagati muri ibyo bihugu imbere y'uko ziba kuri Afurika muri rusange. Njewe ikintu mbona gikomeye, haracyakenewe gutsimbataza demokarasi, gutsimbataza intwari ibereye mu bihugu bigize Afurika, kugira bishobore gukorera hamwe imigambi y'iterambere cyangwa imigambi yo gutsimbataza amahoro n'umutekano.
Iyi nkuru niyo itugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu. Nshuti mwese rero, umwarimu duteze amatwi, ibiganiro byacu birahumuje. Bashimiye cyane kuba mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika. Nshimiye kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, Nadia Taha ntiwashyize hamwe amajwi. Ninjye Eugenia Mukankusa wafashije kubikurikira. Mugire umunsi mwiza, amahoro iwanyu no mu banyu.